bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Naramukije nshuti bakunze muteze amatwi igane vy'ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi muri studio ya 18 muri kumwe na Jean Diane Nahazo.
Turariha kandi bamwe bamwe tuyariha bishiye mu ngoro ariko yafa turabakene baza kuko yarondera nko kuva yafise amahera tukayatanga nkabona kuriha babugene uno kuvoma urupfu byikwanje kenshi twabuze n'amazi tunywa.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri komune Nyanzalaki, intara ya Makamba mu Burundi, yidogera amafaranga bari hicwa agera ku 200,000 kugira ngo bashobore kuvoma amazi ari ku mavomero rusangi. Iyi nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mu nkunzi mbanze ndababwiye ko abasirikare bashika kuri batatu bishamwe mpuzamakungu ONU bagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali MINUSMA bishwe mu buraruko bw'ico gihugu ku munsi w'ejo. Ivyo vyashikirijwe n'izo nteko nyene. MINUSMA yatangaje ko imodoka yarimwo abasirikare bayo bamuka mu gihugu ca Bangladesh yaciye ku gisasu cari gitezwe mu ibarabara rihuza igisagara ca Gao n'imihana yo mu karere ka Anfis. Ico gitero cakomerekeje abantu abandi basirikari batanu, nta muhari uriyitirira ico gitero yamara kirasa n'ibindi vyakozwe n'umuhari w'iterabwoba Al-Qaeda muri ako karere. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yaneguye ico gitero mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi wiwe Stéphane Dujarric Kurno w'Imana. Mugibikogwa byo kurondera abarokotse nyamugigima yo kwitariki yandwe z'ukwezi kw'icenda muri Mexique bikibandanya. Yindi nyamugigima igira gatatu yarumvikanye muri ico gihugu ku munsi wa gatandatu. Abahinga mu vy'imitigito y'isi yo muri Amerika bakamenyesha ko yapima magnitude zitandatu n'igice kimwe gushika ku muhingamo w'ukuruno w'Imana. Ibitigiri vy'abapfuye vyarimaze kugera kuri 319. Abanyamexique bajeje ibikorwa byo gutabara mu biza nk'ivyo bafatikanije n'abaje bava muri Israel, Ubuyapani na Leta Zunze za Amerika bakaba bamaze kurokora abashika 60 muri ico gihugu no micungararo yawo. Abanyagihugu bamuka mu bihugu 8 nibo bagiye gufatwa n'itegeko rishasha ryasubiwemo ribabuza kwinjira muri Leta Zunze za Amerika ryatewe ku mukono na Perezida Donald Trump kuri Uwimana. Iryo tegeko rizotangura kuja mu ngiro ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kuza. Gerekeye abanyagihugu muri Chad, Iran, Libya, Korea ya Ruguru, Somalia, Syria, Venezuela na Yemen. Abategetsi ba Amerika bakavuga ko ibihugu vyahakanye guhanahana amakuru na Amerika yerekeye iterabwoba n'ibindi bibazo vy'umutekano w'isi. Iryo tangazo ryasohoye ku muhingamo kuri Uwimana rije mu gihe iryahahora ryari ryafatiwe ibihugu bitandatu biguremwo Abayisilamu. Ikiringo ryari ryahawe cari c'iminsi 90 gusa ariko cari gisa nk'ikiruko kirarangira. Iri tegeko rishasha ryongwemwo ibihugu vya Korea ya Ruguru, Venezuela na Chad rikurwamo Sudani yari yashizwe mu rya mbere. Radio ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba twumva muri mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Turi kuri Facebook, adresi yacu ni @3 akaburungu radio yacu vewa@com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni canyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ncuti bakunze ijwi rya Amerika. Imyidogo ni yose kwa nyagihugu muri komune Nyanzalaki y'intara ya Makamba mu Burundi. Bavuga ko ingingo yo kurihishwa amafaranga agera ku 200,000 ku kwezi kugira ngo bavome amazi ku mabombo ya Rusengo ari iyibacinyiza. Reka umunyamakuru wacu Nyanzalaki Alain Virankunda atubwire byinshi kuri ino nkuru.
Ahandi ni hafi ya rimwe mu mabombo rusangi ya Rusengo yo kumutumba mukungu zone mukungu umunyagihugu wese aje kuvoma aterekanye akaresi kuri cungera azwi mu ntwaro akonako kerekana ko yarishe mu biro vya zone amafaranga 2000 ntiyemererwa kuvoma kuva hiyo ngingo yo kurinda kuriha ubwo buryo bw'amafaranga ishingwa n'abarongoye iyo zone haraheze umwaka abanyagihugu bavuga ko batayishima
turariha kandi bamwe bamwe tuyariha bishye mu ngoro ariko yafatura abakene banza ko kuyarondera nko kuva yafise amahera kayatanga akabona kuriha babuje no kuvoma urupfu byikwanje kenshi twabuze n'amazi tunywa dutanga 2 intoze kajya ko makapfuye hari gihe dutanga n'5000 ariko nkanje mfite nk'udupfuzi hari gihe turwara nk'amahera kwa nasimbanye kwa muganga kubujye rero ntishareye mazi sindayaruka imahera yumva narushe ngasaba mu mbatinzise weze akuri ndafundusa nyene ndabaza kayarondera hari hajyabo bakabona kuvoma
ndavyakirane zo kora mazi yakorewe kuri aya dufase batwe gara kwa goma ka dufase je kwe ugende ko kane mu ka dufasa mu kora bazi atatu gabe ya mazi abanye kirisho ni bakoroheretse bari gutoza amahera bagomba dufasa kugira ngo tumwe mazi
ikibabaza kandi abo banyagihugu nuko iyo bishitse tumwe mutwuma twayo mabombo tukononekara badaheza ngo babone ico yo mahera batangishwa kwezi abamarira ntawe nayo ruwi avuga ko nyabuna baba butangishwe ayandi aza yongera kuyo batanga buri kwezi
kukarugire ko kamaze gupfa imwe bwa banyagihugu muca mwigora mugakura kandi mutaguza kandi bakibaza bakugara bati nta kamaro kamaze mukene mwemera mukikoca mugatanga amahera make make kwa musubiza kwa kandi karugire tugacha tero twigora gutanga amahera 2255 nitwabishima none twoca tugira gusa tumaze gutangiza 2000 tugira twongere tuje turatanga 2200 urumva twirwanya igihugu turwa twagera kandi hari ibintu bishi tugora nk'abanyeshuri ngwara kira kintu urumva tuba bitugoye gose
ico kibazo cyo kurinda kuriha ubwo buryo kiriko gituma bamwe mu banyagihugu babubuze banywa bakanakoresha mu ngo ayo bakuye mu kiyaga Tanganyika gisanzwe cegeranye n'uyo mutumba wa mukungu inkurikizi yavyo nuko benshi mu bayanywa badasiba gufatwa n'inzoka zo munda nk'uko makuru dukura mu banyagihugu azemeza kugabo iyo ngingo yo gutangishwa amahera 2000 idafuswe ibintu bigiye kunyuka Silvana niyo nzima ni kwabibona
ikintu je mbona cyokogwa nuko koja hamwe kumvikana tugasaba inzego ziri hejuru kugira badufashe amaza dushikire ko naruhuka abajeje intwaro bo dufasha bakasegereza amazi
abajeje intwaro muri komine Nyanzarake barahumuriza abo banyagihugu naho biruko iyo ngingo idashobora kubandanya ukwiri aha mustaneri w'iyo komine Jean-Claude Nduwimana aratubwira ikiriko kirakogwa
byo byo kurihisha amahera bakabanza bakabibangira aho yakamye murabona ibihe byici amazi yava mu misozi amasoko menshi arakama kubera tamvura ibiri kwiragwa igikorwa cyo gukwiragiza amazi hirya no hino ni igikorwa dukora mu migambi y'iterambere ya komine ubu rero turategura kubaka amarusengo ku mitumba yose harimo na y'amazi y'ibipompero ndetse na gikominare twarumvikanye yuko iyo bandanya bizi imigende y'amazi na rejibyezo ibibazo by'amazi bizoza birakemurwa buke buke ibijyanye n'interano z'amazi ko nk'abantu bavoma kuri za rusengo kugira ngo tubandanye tubungabunga nimba hari ibikoresho bipfuye kuri iyo rusengo canke nimba hoba kwisanura canke gushira indi rusengo mu kandi gacimbiri ibyo byose biva muri ubwo buryo batanga twarafashe ingingo yuko regidezo na regikominare bo kugura amabombo yose bari barugaye mu burere bwa mvugo bakayereza bene igihugu naha mu gisagara ko babinyarutsa
tumenyeshe ko atanzwe zitatu zirahera muri ako karere ka komine Nyanzarake hibonekeje abantu barenga 10 bafashwe n'ingwara ya korera bikava akenshi ku bantu banyo bakongera bagakoresha mu ngo amazi atameze neza baba bakuye mu kiyaga Tanganyika nk'uko amakuru dukura mu bajejwe intwaro avyemeza imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
avugwa mu ntara yatuyabandanize mu ntara ya Cankuzo ivugwa mu rudandazo rwa Gwamana bari hagati y'imyaka 13 na 18 utwo twana tudandazwa tuja gutishwa ingere mu gihugu ca Tanzania mu gihe rero intuntu ari yose kubavyeyi abakora iryo shano ntibaramenyekana ico bikoze mu ntwaro baragabisha uzohirahira gafatwa azohanwa Diane Ndonse mu Cankuzo yaduteguye no nkuru.
Bamwe mu bavyeyi bo mu mitumba itandukanye muri komine Cankuzo bayaze n'ijwi rya Amerika bemeza ko abana babo bamaze iminsi batwagwa ku bwinshi n'abantu bitwa abenyeji mu gihugu cya Tanzania kubacisha ingero batwiganira ko babatwara abana bari munsi y'imyaka 18 kandi ko kenshi baba ari abanyeshure abo babatwara barabahemberwa amafaranga mu gihe babashikaniye banyene kubakoresha aba ni bamwe mu bavyeyi batwawe abana bavuga ko bari mu kwicwa n'intuntu
ni nkuru dadazwa umutwa atamye 3 hari mu 36 mu mashomba batwara bagaruka natwe twaranyazwa mugabo urumva nakwikira twarobeye twagaruka mugabo naho nitwumbwe bagana bakashaguma yo nikutubaze abantu babatese bo hiyo nyine ntibakora kibutuma bwo bahurumba mu bajyo misi yose
nimba ntiyica cica nirungu tusaba yuko mwokwegeranya abo bana n'ukuri twebwe natwe twaraba abana bacu ko botwegerira ruhande yacu nitwahera hijya yejo bakaba batubona none nkubu barogira ngo banyoko wanyu barahwereye baso wanyu barahwereye banyoko wanyu barahwereye
aba bavyeyi bavuga ko nubwo bitavugirwa hejuru ari urudandazwa rw'abana kuko n'amafaranga babakotesha ko aguma yiyongera abo haheze imyaka 7 babatwaye bavuga ko umwe bamukotesha 30,000 abariko baratwagwa muri kino gihe nabo bakabakotesha amafaranga 180,000 umwe umwe ico bikoze abajejwe umutekano ku mitumba bavuga ko baheruka kugaruza abana 3 mu ndwi zibiri ziheze Emile Mizaza ajejwe umutekano ku mutumba Nyabisindu wo muri komine Cankuzo arabitwiganira
jo bundi hariho ari bajanye abana 3 hanyuma twageje kumwirukako kweri ahishure sigari garagara abana barabatwaye beshi batari bakeya ariko rero twagejeje kugiyaguza ubyo bose bishoboka abo bana turabagarura mu nzira turabafata barataha n'ubu bari muhira
ama mwaramushikirije abajeje intwaro cyane abajeje umutekano bo baba bamukoresheje iki byagenze gute
egome cyane hariho namanda yasohotse yiwe kumufata ariko ntibashimye guduhugura urupapuro kugira ngo tumukurikirane cyane
biga mwebwe igihe mubagarukanye nta ngorane mugira mu nyuma kuri abo bantu baba batwaye
uyo yari yajanye nuko yagarutse kugomba kumera nk'uza kugwana naza kugwana we wana ntibishoboka kandi n'ubu abandi bavyeyi bafanye intundi abana babo abo yari maze gutwara
we inyungu abikuramo ni
atwaye abo bana abatondekesha ku murongo gucya abataje nabo batonze ku murongo umwe atwara igitigiri cy'abana shaka umwana umwe rero aca muhemba amafaranga 180,000 uwo mwana rero asikarara riha we mu nyuma yabaze kubitahira akora dahembwa ni kuvuga ku mwaka wose uwo mwaka wose uheze ucuhembwa uyu yamujanye we atangwa guhembwa ku mwaka ugira kabiri
no mugihe aba bana bategerezwa gutangura gukora bahembwa birashika ntibaroswe agahembo kabo uyu numwe mubatashe badahembwe
je hari wantwaye ubwa mbere hanyuma ndagenda ndakora ikazi ndakora nyine ndakora imisitari mike ariko ingorane mushobora guhura nazo ushaka kugenda ugakora hanyuma hageze kuba guhemba ukacusanga bakubwiye ati nta mahera hari ukacusanga wakoreye ubusamu ukacutanye nta kundi kubera uri mu gihugu kitari kiwawe ushobora gusanga ufite ingorane utajyaho iturumva nkaba bakiri batoyi bo gusanga ari kibazo rwose gusumba
abo bishitse bagahembwa kenshi bavuga ko batayashikanira ababyeyi muhira kuko kenshi bibigwa ku mupaka
bashobora gushika ku mupaka bakakwambura kenshi na kenshi wanburwa n'abarundi
bakwambura iki
amahera ibyo bawazanye bakakwambura ugashika mwera gutyo
n'abasuma rero
mpamvu nk'abasuma canke ukabona abapolisi bakakwaka amafaranga gacutaha gutyo
ababyeyi basaba leta ko yogarukira ikibazo c'aba bana babo mu kuvugana n'inzego zo mu gihugu cha Tanzania n'abariyo bakagarukanwa
leta y'ubumwe yakwiye kudusabira abana bose bari muri Tanzania bakabaronka mu Burundi bagasubira iwabo kuko Burundi bwacu bwaraho mbya abana benshi bafashe ababyeyi babo kuko sintambara bahunze bajanwa no kubahenda n'abafite inzira z'uko babacuruza bifite n'inyungu zabo sinyungu z'igihugu kasi n'inyungu z'ababyeyi kasi n'inyungu zabo bana baba batwaye
umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Cankuzo nako umuryango Pierre Claver avuga ko bagiye gukora ibishoboka mu kurondera abakora urwo rudandazwa rw'abana muri iyo ntara
mugabo ko mu kivuze tugiye gutohoza turabe nimba ari byo abo bari mu ayo makosa yo gutwara abana Tanzania kumbure turabe ko bufatwa hama bagashikirizwa inzego z'ubutungane kugira ngo bahanigwe amakosa bakoze kuko gutwara abana mu kindi gihugu cyane cyane bavye kumbure n'imyaka kumbure baba bafise tuzotohoza turabe rero dusanze ari ibyo abo amakosa zokwa ko tuzashikirize zego z'ubutungane
ariko rero hambavu y'ababana batwagwa mu kinyegero abagifisi nguvu zo gucingero basanzwe baja kwica mu gihugu cha Tanzania kuko ihanura ubibe n'intara yabo yacankuzo ari navyo aba bakora urudandazwa rw'abana bikikamwo hamwe n'ubukene ababana babayemwe mu miryango mu ntara ya cankuzo Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Shugi Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda unaho tubabwira ivyo gukingira ibiyaga aho mukirundo mu ntara ya Kirundo abanyagihugu baracarimira mu gice c'imetero 50 zategereza gusigazwa kugira ngo ibiyaga bikingigwe abajejwe ivyidukikije baremeza ko ari ingaruka mbi bitera umunyamakuru wacu Jean Bosco ndarurinze atubwira byinshi ku ino nkuru.
Kuvaho isi ndimwa itangurira uvuye aho kiyaga guhinda gishikana amazi yacu haraboneka ubusize butari buke ku mucamo kiyaga choho hani nkuko iruhande y'ubusize haraboneka n'imirima myinshi y'ibitunguru n'inyanya mu gihe itegeko rya leta risaba abanyagihugu gusigaza imetero 50 uvuye ku kiyaga aba banyagihugu twasanze ku kivi muri izo metero 50 baratubwira igituma batihutira kuvayo ni ku nkengera za choho
ubisanzwe ngaha kuruzi niho hadutunze naho bamukuzubajyo mu kwindwi nkajya irima jaheze umuntu araza kahatera uduharage bora bari hasi umuntu agaheza kavome tubona leta twe ataho twowe iri kira tujyana ntabwo bashaka ko dushira
muri kirundo inzara ya mayate umuntu agatungwa no n'izimetro 50 nyene zo kugisenye kuko haruguru nta nagahadika haba umuntu agatora hano nyene aba yasize n'umwaba bashaka nuko ribo twohereza bahadutware kubera yuko ino muri kirundo twa dushira
bifuza ko butangishwa itagisi ariko bakaguma bakorera muri ico kibanza
habatagira mu mwonga ngo bagire no mukigwa aho barima nasaba yuko mwodushikire imbere mukadusabira yuko ushika kuruzi izo metero 50 nimba kari za leta umuntu akazofuma zarazisorera nka kurya basorera mu kigwa
nkatwe tutajyana kwa Nyagisenyi nyene tukaba tugasaba utuboga baturimye ku Gisenyi bakari mu tunyanya tugasaba bakaduha cyangwa tugacakasara ku Gisenyi nyene tukara turiye ko mwadushikire imbere tukatuma bagatuma batabarahasorera nkuko basorera mu kigwa kuko benshi no bantu aho nikora ni benshi batunzwe no ku Gisenyi
ku kiyaga rw'iruho biboneka ko iryo tegeko ryubahirijwe. Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo ati vyatwaye uburyo bwinshi
iki kiyaga kwere kugira ngo koko gikingirwe nk'uko vyatwaye uburyo bwinshi cyane imigambi niyo yose irakenerwa ko abantu bayifata mu mugongo barabahemereje rero gushikaho bagaragereza bagahe bagize metero 50 ariko rero inyuma yaho haci haba kubafasha gushyiraho ingingo mperekeza zituma bagira kandi kunguko inyuma yaho bahebeye izo metero 50
ako kunguko abanyagihugu baharonkeye nuko abahora barima mu metero 50 bahawe amapompo aduza amazi bigatuma bashobora kurimira haruguru yazo barigijwe kandi n'ubworozi bw'inzuki nkuko byemezwa n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo yamara bose ntibishimira uko bafashijwe
kugwero hajya kunkanda kanda y'ugore noho bama barima bakarima mu bwayisi bakarima n'ibijumbu muri ivyo bikashobora kudufasha muri cyagiye kizuba ryatse kabisa hamwe n'umuntu no kugira ngo asohoke biba ikindi kibazo mugabo ashitse ku rufunzo akaronka rasiyo n'abana bakarema ubu rero barimo baradukuyemo ivyo amashyira hamwe tubona ni nk'ibintu tubona yuko bakoze mugabo ntabwo bishemeye cyane kubera yuko muri cyo giye kugira ngo bakore bafashe nk'umuntu afite tero nk'amagana nk'abiri z'umwonga mu bukika gucya ni kuvuga ngo amafaranga bamuha twaba udufaranga duherera no mu rugendo gusa.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo arasigura icyo iyo myidogo ivako.
Imyidogo urazi umuntu akukwiye ku gatongo imyidogo ntiyobura ariko ivyiza biri nyuma kurabona iki kiyaga ubugisigaye kimbuka neza amafi ayo rero azoshobora gufasha aba bantu kuronka udufaranga eka nabo nyene bafungure neza bakoresheje iyo mwimbu bakura muri iki kiyaga gwero.
Daniel Macumi avuga ko hari imigambi itanguye gushigikira ibiko kwa byo gukingira ibindi biyaga hagataho uwo mutware avuga ko abanyagihugu batarashikirwa n'ingingo mperekeza bakibandanya gusatira ibiyaga. Macumi amenyesha ko abafashwe bahanwa mu ntumbero yo kubahiriza itegeko risanzwe rihari Mukirundo muburaruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Igisata c'impunzi ubu naho tubabwira ivy'ubutungane sentare nkuru ya gisirikare muri Uvira muri Congo yaraciye kuno wa gatandatu umunyororo wo guherayo hamwe mu mpunzi z'abarundi bagirizwa gukorana n'imigwi igwanya inkuru irambuye na Vedaste ngabakoreje rya Amerika muri Congo.
Muri izi mpunzi z'abarundi ko ari zitatu zari zimaze igihe cy'amezi agera ku 9 zifungiwe muri gereza nkuru y'Ibuvira zifungiwe cyaha cyo gukorana n'umutwe w'abagizi ba nabi bagize uruhare mu rupfu rw'umusirikare wa leta ya Congo warasiwe mu nkambi yo mu Rusenda muri village ya 26 mu ijoro ryo ku itariki y'8 y'ukwezi kwa kabiri 2017. Impunzi imwe muri izi zitatu zaburanishwaga kaba ariyo urukiko rwagize umwere nyuma y'iminsi itatu uru rukiko rukuru rwa gisirikare rwo mu mujyi wa Uvira rwari rumaze ruburanisha izi mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda. Iranze Olivier wari umusemuzi mu manza z'izi mpunzi z'abarundi aragaruka ku mikirize y'izi manza muri aya magambo.
Harashoboye kuza impunzi ishika kuri zine, muzo mpunzi zine bashoboye kuburanisha, bakabashoboye kuburanisha impunzi zitatu. Impunzi zitatu hashoboye kurokoka umwe yarasanzwe yari yadumwe kutoki n'uwo bita Bamporaho Mpagaze Jonathan. Mwabari wa mwanditse ko Bampora Hompale yabo buraje 17 hanyuma acavuga yuko itwa nyukuri Samuel ko ari bo barafashanije mu bugizi bwa nayo bwo gushora bwabaye itariki ya 8 ruhuma 2017 ajavuyeho mbere haba n'umusoda wa Kongo yarafise ipete ya yayi Serja ari arahasiga ubuzima hama ujyo natavuga yuko bari kumwe na Samuel mugabo babigenduye basanga ibyo Jonathan yavuze byari bihimbano kuko ibyo byose yavuze nta kurya bifise ndetse we yinakiriye n'urubanza Samuel ambwira yuko atanamuzi ari ubwambere amubonye aho nyene aho sentare umushikiza manza yari yasabye umunyoro yari yasabye Samuel ko ateza kureka atakinze gusabwa ariyo ngingo yahabwishyurwa mu ngiro na sentare mpanabyaha ya gisirikare. Muri abo bandi Bamporaho Mpagaze Jonathan yabakirwa umunyoro wo guherayo n'amande y'imiliyoni y'ibihumbi 10 by'idolari hanyuma uyu bita Nzobona Nkira Asumani alias Chick Norris amubiraje 2004 nawe yari yafashwe muri iyo migwi y'abantu bagizwe byaha mugabo we havuye afatigwa ibihano byo gufunga imyaka 5 bivanye nuko uwamuvuze ko atashoboye kuboneka iyo yaratorotse cyane yasibye kuhita butungane batazi cyatumye asiba bacamucira umunyoro w'imyaka 5 ti bacabani misita bose uko bagiye baracirirwa imanza bagiye bahabwa misita ni 5 uhereye ku munsi wa mbere kugira ngo bashobore gusubira bashobore kwitwa bashobore kunguruza mugihe bazabona yuko bakira imanza nayo bashobore kudushira imanza zabo muri sentare y'iyongururizo y'Ibukavu mugabo bakazenda kwandikira kwanze sentare mpanabyaha ikora mu karere ka Uvira.
Niyo Nkuru Samuel wagizwe umwere yirinze kugira icyo atangariza itangazamakuru kubera yuko yavugaga kwa kirushe Emmanuel Ntirampeba userugira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda asanga iyi gahunda rukiko rwa gisirikare rwafashe yo kuza kuburanishiriza impunzi aho zakoreye amakosa ari nziza kuko bizafasha izindi mpunzi kwirinda kugwa mu byaha kandi no kwereka impunzi ko zitare hejuru y'amategeko ya Congo. Iyi gahunda yo kuburanishiriza izi impunzi mu nkambi yo mu Rusenda ikaba yaratewe inkunga n'ishyirahamwe rya Union Chrétienne pour le Progrès et le Développement des Droits de l'Homme. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ibuvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu tuno munsi usivye ko intambara zitandukanye zagiye ziraca mu karere k'ibiyaga binini zangaje abatari bake hari n'abandi zasigiye ubumuga. Ijwi rya Amerika rero ryarashatse kumenya bamwe muri abo muri izo mpunzi zifise ubumuga uko zibayeho gutyo umunyamakuru wacu Claude Munyamagana araturabira uwitwa Frederic Ndabaniye ingene amerewe reka tukurikire ino nkuru.
Frederic Ndabaniye ni umusore w'imyaka 34 y'amavuko 19 muri ayimaze nta biganza agira. Ubumuga afite buturukana mu 1998 mu ntambara y'abacengezi. Avuga ko abacengezi bamutegetse kubafasha kwica abantu yari hamwe nabo mu modoka arabyanga, barabica ubundi bamutema ibiganza byombi. Byacikiye nko mu cyakabiri ruvuye kudutengaho ikiganza gitere yugana ku nkokora. Ndabaramiye avuga ko yabayeho mu buribwe n'ububabare bukabije igihe kitari gito, ariko mu 2003 abagira neza bamujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravurwa arakira, ndetse anahigira amasomo atandukanye ari nayo yamufashije gukomeza akagera aho ageze ubu. Twamusanze hamwe naho akorera ni mu mujyi wa Gisenyi maze atubwira byinshi ku buzima bwe.
Uyu ufite ubushake bushoboze buraza nagerageje kuwikuramo kuba mugaye kuko unasanze ari ibikangisho kuko abantu benshi iyo babonye umuntu amugaya afite ubumuga bahita bamubara nk'umuntu ubwo wavuye muri society. Ariko ngiye nagiye mbona byose bishoboka, kwiga bishoboka, gukora ibindi mirimo ishoboka, mpitamo kuba nashobora kwigisha bagenzi banjye cyane cyane mu kubafasha ibyo bashobora kuba nabo bagiramo uruhare. Kandi ntiwabibabwira ku munwa gusa, ushyira no mu bikorwa. Mu gihe ubaha ingero ukababwira uti wagombye kuba wakora iki bitewe n'ubumuga mfite kugira ngo nshobore kuba mwarimu mwiza, no kubaha ingero. Namanje kwiga igare ndigeraho ndarishobora, mbonye bishobotse nsanga na moto byakunda. Ariko abenshi babibara nko kwiyahura, kuko mu muco w'abantu cyane cyane Africans bumva ko umuntu ufite ubumuga aba yamaze kubura ubushobozi.
Twajyanye kandi kuri kimwe mu mbuga zigishijweho gutwara ibinyabiziga, yatweretse uburyo atwara igare, moto ndetse n'imodoka. Aha ndabaramiye twicaranye mu modoka maze arayatsa tugenda tuganira twaye.
Ubu imaze kwaka,
hanyuma imaze kwaka fata hano shyiramo hatwara.
Kuyobora nta mbogamizi ubigiramo?
Nta mbogamizi. Kwindura cyangwa ishyise ni gutya modoka ikakomeza ikagenda.
Ubu umaze kugera muri vitesi ya kabiri kandi nta kibazo uragira?
Nta kibazo ntagira, nshobora kujya aho nshaka kandi singira umuntu mbongamira.
Biragaragara ko nta mbogamizi ufite mu gutwara. Moto yo buriya uyitwara gute ko bisaba gufata umuriro, umuntu asa nk'ukurura ayiyerekezaho, ubifara gute?
Ni ukuvuga moto nayo ni ibisanzwe ni nk'igare. Ariko ibyo byose umuntu abikora kugira ngo ashobore kugira abo yereka ko byose bishoboka, hari ubushake n'ubushobozi babo hari, cyane cyane ko twasanze kumugana utari kubura ubushobozi.
Uretse kuba abasha gutwara ibinyabiziga, Ndabaramiye Frederic akora n'indi mirimo itandukanye harimo gushushanya no gutera amarangi. Yandikisha ikaramu na mudasobwa nta nkomyi. Izi telefone zigezweho nawe arayitunze kandi ayikoresha nk'uko nawe ubigenza ukoresheje intoki. Mu 2005 we na mugenzi we Zakaria Dusingizimana bashinze ikigo cyitwa Ubumwe Community Center giherereye mu karere ka Rubavu. Ni ikigo bavuga ko bashinze bashaka gufasha abafite ubumuga kumva ko hari impano batagomba gupfukirana. Ubu kimaze kwigisha ababarirwa hagati ya 200 na 220 nk'uko Ndabaramiye abivuga. Bamwe bibumbiye mu makoperative, abandi bakora ku giti cyabo. Gifite kandi abanyeshuri bakabakaba mu 200, barimo 408 bafite ubumuga butandukanye. Babigisha ibijyanye n'ubudozi, programu za mudasobwa ndetse n'ubundi bukorikori. Umva ubuhamya bwa bamwe mu bari baje kwitegereza ibyo Ndabaramiye utagira ibiganza akora.
Kubona umuntu nk'uri utagira ibiganza atwaye imodoka, atwara igare, akoresha telefone taci, iterambere ryagezeho, baramuhamagara akabikora mu mufuka, ibintu byose yabishobora. Urayabera abandi urugero, urabona ameze kuriya ntiyiba, ariko ugasanga umuntu afite amaboko n'amaguru bizima ariyo, kandi uriya ntabwo asabiriza.
Harimo abandi benshi bipfobya. Ugasanga ajya ku muhanda agasabiriza, kandi hari ibindi byinshi yakora mu bundi buryo, nk'uyu nguyu akababera intangarugero.
Frederic Ndabaramiye yatubwiye bimwe mu byamutonze akimara gucika amaboko, ariko ubu ngo yarabyitoje aramenyera.
Icyabaje kugora cyane cyane n'ibijyanye no kwambara no gushobora gufata ikiyiko, gufata ikaramu n'iki, ibyo byose nagiye mbyiga buhoro buhoro. Koga nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye, gufata isabune, kujya muri dushe, gufata amazi ukayashyira mu ibase, nta wundi muntu uri bubigukorere. Kandi kugira ngo ibyo bigerweho ni ubushake, nk'uko nakomeje kubibabwira, kumva ko nta wundi muntu uri bunkorere, njye nkagerageza kubyikorera ngera igihe mbigeraho. Kandi ibyo kubigeraho nibyo byatumye n'abandi nshobora kuba nakorana nabo, kuba babona hari ubushobozi.
Mu mishinga Frederic Ndabaramiye afitiye ikigo Ubumwe Community Center harimo uwo yise I am able cyangwa ndashoboye, ugamije gufasha abafite ubumuga kwifasha. Watangiranye n'abantu 20 bakora imyitozo ngororamubiri nko gutwara amagare, kubyina n'indi myitozo. Ni umushinga avuga ko ku bufatanye n'ikigo cy'Abanyamerika azagera ku bantu benshi bashoboka, akabafasha kuva mu bwigunge no kurenga imitekerereze y'uko hari iby'abafite ubumuga badashoboye cyangwa batageraho. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Arakoze Claude Ganza Munyamagana kuri iyo nkuru ye. Kayakoze na Ndabaramiye Frederic Mumvise Me kudusabirikaniriza ubuzima genda na nk'umwe yahuye n'intambara akaba yayisizwemo n'ubumuga. Ningaha rero duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Nshuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye ibindi biganiro biri imbere, harimo ikiganiro muri Isanga ni saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igice cya 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igice cya 1 n'igice naho nyene turabaha amakuru, ariko tuza kwibanda kuyavuga ku isi na cyane cyane muri Afrika. Diane Nahazwe na inosaki menye marikume mruno mganya tuifurize kurani kwa mubanyi no muzianyo mugirindu nziza.